Iyo ngingo yo kwa Kitongo ishirahamwe Rugo Farm gita ibikorwa by'uburimyi yashizwe mu ngiro kuri uyu wa gatandatu na Mustandere wa Komine Rugombo umufasoni Beatrice Kaderi yabwiye abarongoye ko iyo ngingo ije gushira mu ngiro ingingo ya CNTB umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo iyo nayo yasaba urongoye Rugo Farm kuva muri iryo tongo ry'amahegitari 1,500 hatarenze ku igenekerezo ya mbere ukwezi kwa 12 turimwo
yisunze icegeranyo cishirwa mu ngiro yingingo sentebe yafashe kwitongo riri ku musozi Gabiro Ruvyagira akaba ari ahanyene turi Rugo Farm ikaba yarahawe ikiringo cy'ukwezi kugira ngo ibe yakuyemo utwayo ico kiringo kikaba cyarayo kirangiye kwigenekerezo rya mbere Kigarama 2016 kubera ko ikiringo Rugo Farm yahawe cyarangiye inama ya komine yarategekanije ingene bikurikira cyokurikiranwa ica ishiraho urwego rwoba ruratunganiriza abanyagihugu
iyo ngingo ntiyakiriwe kumwe n'abahora barimira muri iryo tongo umuyobozi mukuru wa Rugo Farm avuga ko ari igishira hamwe kuva mu gihe 1991 abari barakose aho barima muri iryo tongo bavuga ko iyo ngingo izoba mbi ari uko batswe uburenganzira bwo kubandanya bahakorera
kubanza ikibazo nogira nuko aho nahora nkorera bohanya ndahagumanye nta kibazo nogira bahanya sintiho nogira ikibazo ambo ndibaza yuko ingorane zishobora kuhaba cyane cyane nko kubanyagihugu kubera muri Rugo Farm bari hamasitse ugasanga umuntu arafite amasezo atatu y'amasezo abiri ngo ntibikunze kwa amasezo yarima kandi amafaranga yarayarishe urumva n'uruhombo kuri wa munyagihugu
umuyobozi mukuru wa Rugo Farm yabwiye ijwi rya Amerika kuri no w'Imana ko yakiriye nabi iyo ngingo yo kumwirukana mu itongo avuga ko yariguze n'ishirahamwe Ruzizi ryaharima igitegwa c'ikawa Shadrick Habonimana abona ko muzitandere wa komine Rugombo ataburenganzira bwo kumwaka itongo yari afise
n'umuhoro ntangere kuri twebwe turongo y'isosiyete mugabo n'umuhoro ntangere ku bakozi benshi ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi bahakorera ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu dukorana kuko no bibusa yuko iyo sosiyete Rugo Farm ifise izine n'abantu barima igitegwa citwa paciri badushorera barenga ibihumbi bitatu kuva iyo izine igitangura baradushigikira cyane uno munsi rero kacibona umuntu ajejwe ikomine araje atategeko na rimwe yisunze agahonyanga amategeko amugenga agahonyanga amategeko agenga n'ivyo yise ko aribo bamuhaye uburenganzira bwo kuza gushikiriza ariyo uyu mugwi bita CNTB ingingo za CNTB zishikizwa nawo muri CNTB nyene aho nabo abanibutse ko atigeze azana n'umuntu muri CNTB
ibyo mustaneri wa komine Rugombo avuga ko abifitiye uburenganzira mu kwemeza ko iryo tongo ryahora riri mu minwe ya Rugo Farm ari rya leta
twesunze ingingo ya 25 n'iya 26 mwibwirizwa riringaniza ubutegetsi muri komine bitari wa komine aho mpagarara cyane kuduce tuvuga ngo mu ngingo ya 25 Mustanteri arashinga ingingo zose zikenewe kugira ngo ibyashinzwe n'inama ya komine biranguke mu ngingo ya 26 naho hari agace kavuga ngo muri komine Mustanteri ajejwe niwe aserukira leta kubera ibyo niwe ajejwe ishyirwa mu ngiro ry'amabwirizwa n'amategeko
umuyobozi mukuru wa Rugo Farm avuga ko nabo bakorana mwishirahamwe bagiye guharura ivyononekaye kugira biture ubutungane
mugabo cyo tugikora ubunaho no guharura ivyononekaye hanyuma dushengeze mugabo icyo turiko turakora no munsi no kwandikira makete dusaba ababijeje ko buhagarika umuntu kuko aho turiko turavuga no munsi ibiriko birononekara biriko kandi nibije ubunyenzi ko turavugana nta mukozi numwe wa Rugo Farm ari kuriwe kwinjira
naye ivyapa byahora ku byandiko biranga Rugo Farm complex agro industriel de Rugombo mu Gifaransa byarafuswe kuri uyu wa gatandatu nyene ku itegeko rya Mustanteri wa komine Rugombo ivyo vyapa vyaciye vyandikwa ko ibindi vyandiko biranga ikigo gishasha ciyo komine nyene kijejwe kugwiza umwimbu no kuwihingura sepakoru mu mfunyafunyo y'Igifaransa I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.